mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe nshuti bakunze muri 11 maganiro vya nogenekerezo rya 2025 kwezi kwa 10/2018 hano muri studio ndi muri 10 na Jean Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri sanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kwa ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda turi kandi live kuri wezi 3 hakaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na Facebook vewa radio yacu ikiganiro muri sanga muracumva tankumanzi kwa ariko batwumva muri Arusha muri Tanzania.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ibiganiro bihuza Abarundi vyuguru icese n'umuhuza kuri no wa kane yarusha muri Tanzania umuhuza w'Abarundi Benjamin Mukapa yemeye ko guhuriza hamwe imigwi yose yegwa na matati bisa n'ivyamunaniye kandi yongera avuga ko ari gice ca nyuma c'ibiganiro akoze abanyepolitike bari Arusha bavuga ko bigaragaza ko abakuru bihugu bakarere batamufashe mugongo bikwiye muri ico gikogwa reka ibindi kwino nkuru tuanze tubaze mugenzi wacu ariko arakurikirana ivyo biganiro ya Arusha Pierre Claver niyo nkuru hamaduheze twinje mu kiganiro nyezina inyuma y'ino nkuru yiwe.
Iyo ndirimbo ihayagize igihugu cy'u Burundi niyo yatanguriye ibirori byo kugurura ibiganiro bihuza abanyepolitike b'Abarundi yarusha muri Tanzania n'ibirori byamaze umwanya urumerumara. Umuhuza Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania yavuze ko atanezerejwe n'inyifato ya Leta y'u Burundi yo kutitaba ibiganiro. Mu ijwi ryiwe yumvikanyemo agashavu yagize ati:
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibiri buri ndonke umuntu n'umwe yoserukira Leta y'u Burundi ariko byaranse. Ubutumire nare nabarungikiye basaba kwigiza inyuma gato ndabikora yamara basubira gusaba ko twigize inyuma kandi hari n'ikindi rero Leta yasavye ko nobaho urutonde rw'abatumiwe bose bongera bifuza ko bino biganiro byoshimikira ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora bo nyene bishiriyeho bari kumwe n'indi migambwe mu ntara ya Kayanza mu kwezi k'umunani uyu mwaka. Ibyo rero ntabyo nabemereye kandi bambabarire. Niho nafata ingingo ko ibiganiro bibwirizwa kuba atakundi gushika kuri iyi saha nta kintu na kimwe kigaragaza ko Leta ifise ugushaka ko kwitaba iyi nama. Yamara nta kundi ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo habone ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'2020 amatora meza yizewe kandi yemewe na karere hame n'amakungu kuneza y'Abarundi bose.
And will be held free, fair and credible come 2020 in the interests of the people of Burundi.
Umutama Mukapa w'imyaka 80 yatangarije abanyepolitike bitavye ko bibabaje kuko cari gice ca nyuma yamara kikaba kititabwe n'impande zose zegwe n'amatati ya politike. Mukapa atakazi nahawe n'abakuru b'ibihugu ba Afrika y'ubuseruko ndagahejeje.
This is an important meeting. It represents the height of the consultative process.
Iyi ni nama ikomeye ku rwego rwo hejuru yavuye mu mibonano nagiranye n'imigwi itandukanye kugira ngo habone ku muti ku matati yavuye ku matora yo mu mwaka w'2015. birakomeye kuko nibiganiro vya nyuma ngize imbere yuko mpa raporo ya nyuma abampaye igikorwa cyo kugerageza kurondera ituze no mwumvikana mu Burundi ari bo bakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko mu nama y'abo bakuru b'ibihugu iheruka nari nibaza ko akazi kanje karangiye kandi nari nakoze ibyo nshobora yamara nabo barambwira bati hangana utume ko ikindi gice kizobe ica nyuma ariko kizobe kirimo impande zose.
But they said not yet have another final consultative session.
Abitavye ibiganiro biriko biraba n'abatavuga rumwe na leta gusa bavuye hanze y'u Burundi hame n'abandi bavuye mu gihugu bose hamwe barenga 50 uretse leta ititavye n'umugambo uri ku butegetsi hame n'indi migambo itavuga rumwe na leta ico ditse n'umugambo uri ku butegetsi ntiyitavye. Abari bahari bumvirije umuhuza batekanye bamuraba mu maso bamwe bacishamwe bakazunguza umutwe byerekana ko nabo bababajwe no kubona uruhande ruhambaye rutitabye ibiganiro. Umuhuza yababajije ati mwumva ndiko mvuga buke buke nitonze kugira ngo mwumve kandi mutahure amajambo yose. Nabo baremera abatumva icyongereza bari bafise ababahindurira mu rurimi rw'igifaransa. Muri uwo mwanya abanyepolitike bari mu mwiherero batwemere kubaja kugira ico badushikirije ingene bakirije iyo jambo ry'umuhuza. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Pierre Clavier Niyonkuru ni intumwa idasanzwe y'ijwi rya Amerika yarusha ariko arabera ibyo biganiro arazere kutubwira nimba hari ico aramenya kuri ibyo abanyepolitika bavuganye. Twinjiye mu kiganiro rero nyezina duhera kuramutsa abatumire dufise harimo Prosper Ntawugwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi umushinga ntahe Prosper makoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya Amerika ikaze mu kiganiro muri sanga.
Mwakoze kudutumira.
Turi kumwe kandi na Gabriel Lufyiri haramutse ishyirahamwe Olicom we ari mu mashyirahamwe yashoboye kwitabira ivyo biganiro biriko birabera Arusha. Ayo mashyirahamwe haraheze imisi avuye Arusha. Gabriel namwebwe mwakoze kwitaba kino kiganiro ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego namwe mwakoze kudutumira turamugeje kandi n'abariko baradukurikirana kankaramutsa na president Rwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi akaba n'umunyamabanga wayo.
Ego ndahera ku muvugizi wa leta y'u Burundi akaba ari nawe munyamabanga murumvise umenyesha makuru wacu ibyavuze ubutumire leta yari yararungikiwe ntiyashoboye kwitaba ahanini ni kubera iki mutashoboye kwitaba ubwo butumire bw'umuhuza mu matati y'abarundi Benjamin Mukapa?
Murakoze kumbaza ico kibazo. Leta yari yarungikiye urwandiko umuhuza ibicishije ku buserukizi bw'u Burundi Tanzania. Muri ico gihe leta yari yasiguriye umuhuza ko igenekerezo rya 2024 rishira 2029 izoba atari iri kubera uku kwezi kw'icumi gufatwa nk'ukwezi kw'ikigandaro. Leta yarabuze umuganwa atari umuganiro dovepo rwa gasore incungu ya independence muri uko kwezi kw'icumi nyene irabura incungu ya demokrasi nyene icubahiro perezida Melchior Ndadaye. Izo rero zari imvu nkuru nkuru zatumye leta y'u Burundi ibona ko bitoba byiza kwizo ibyo biganiro byo bitariki 2024 bishira 2029. Ico cari ciyumviro ca mbere twashikirije umuhuza. Iciyumviro ca kabiri twashikirije umuhuza twari twamusavye yuko yotomora neza ikirangamisi ivyo vyo kwigwa. Leta y'u Burundi igira kitanga ni co kwigwa kwari kurabira hamwe ingene hoshigwa mu ngiro kwa rupapuro rw'inzira rushira amatora mu 2020 abanyepolitike n'imigambo bari bumvikanye ko mu Kayanza. Hama ikigira gatatu naco leta yari yasavye yuko botomora neza urutonde rw'abatumiwe. Nibyo rero umuhuza yahavuye yishura ariko ni nyishu twaronse biciye mu bushikiranganje bw'imigenderanire bw'igihugu cya Tanzania. Imvo rero yaduhaye yaratwishe ariko ntiyishuye ibibazo bitatu. Yavuze yuko ngo byomugora ngo gusubiza inyuma ico tiringo ngo kubera ngo yazari amaze gutanga ngo ubutumire ngo ikindi naco ngo yazari amaze gufata ibibanza by'amahoteli. Twebwe rero leta y'u Burundi tukavuga tuti abishize ku munzane akabigereranura kuba yari yaramaze gutumira abazoja muri ibyo biganiro no kuba yari yaramaze gufatisha ibibanza mu mahoteli agacaraba ibyo leta nayo imusaba byobanza kuva mu nzira. Ashimye yuko ashoboye gutanguza izo biganiro leta y'u Burundi atari hiri nibaza ko inyishu nyamukuru yobazwa umuhuza kuko niwe aringaniza ibyo biganiro. Ubundi bwo leta yagaze naho n'ubu amarembo aracuguruye turarindiye yuko ibyo bitabazo bitatu leta y'u Burundi yashikirije itorigwa inyishu leta nayo gifite bibuze ko murakoze
nukwego Prosper ntagwamye muravuze muti ukwezi kwa 10 hari ikigandaro mu gihugu cy'u Burundi ariko umuhuza matati y'abarundi Benjamin Mukapa yugurira ibiganiro yagirije leta yuko mwamugoye cyane avuga ko isango rya mbere mwaramusabye ko ivyo biganiro vyunguruzwa ayo matari karayubahiriza harimo nk'itariki ya 21 n'itariki ya 13 anariko guca hatunganywa ayo ivyo biganiro inyuma ayo matariki yibuka ko umugano wa Rudoviko rwa Gasore na nyakwigendera ndadaye ayo matariki amaze kuva mu nzira none ico kibazo twovuga ko kitari intambamye zikomeye imbere yuko cira tuja kwizo ntambamye zindi mwavuze
nico gitangura none mutumvikanye umunsi isango ry'urubanza mu rubanza mworukora gute ahubwo nico cyari guhegwa ko twari gutangura kumvikana ku matariki ibyo biganiro byobera ko twumva rero iyo ushije umunsi w'urubanza urumva n'urubanza ruragorana ko ruba
hama ku vyo nawe avuga ko mwamusavye ko urutonde rw'abazotumigwa abwirizwa kurubaha na wakabona ko bitari bikenewe muvuga iki kuri ivyo niko vyagenze ugo rutonde mwari murukenereye iki
ngira ngo byose nibyo bavugiwa ku radio ariko ngira ngo ni byiza nk'igihugu kumenya aho baje kuganira bari
kuko hariho umugwi mwumva ko uramutsuje mu byo biganiro bitari gushoboka byari kubangamira cyane
izo nibyo abantu bibaza ariko nkuko musanzwe mubizi ntushobora kuja mu rubanza kuganira n'abantu utaramenya uri igihugu nibaza ko abantu batangura kuza baratahura ibintu bimwe bimwe ntushobora kuba wenda uri igihugu ugiye kuganira ibintu by'igihugu utaza aho mu biganira nabo
nabegwa n'amatati y'abarundi muri abo begwa n'amatati y'abarundi harimo imigwi itandukanye umugumwe turamufisemo ni nka Gabriel Rufyiri turaza kumuha umwanya hariho kandi n'abandi begwa n'amatati hari bagirizwa kuba barashatse guhirika ubutegetsi muri abo iyo migwi yose ibiri iyo muza kubona urwo rutonde mukabasangamwo byari koroha ko mubitabira aramutse avuga ati urwo rutonde turaruhaye
kwibarira niko kubesha ko urwo rutonde tutaruronse reka tubangire ntuzabe tuvuga ibitari byo iyo aruduha niho twari kubwira icyo turuvuze ko mugabo urwo rutonde ko tutararumenya ntituzi ko ari kinyegezwa ariko twifuza ko leta ija mu biganiro izi abo bigiye kuganira baribo urwo rutonde ntitwaruronse
reka tuje kwa Gabriel Rufyiri murumvise ibyo umuvugizi wa leta y'u Burundi akaba n'umunyamabanga wayo asiguye aravuze impamvu batashoboye kuba arusha mwabyakiriye gute hari ico byishe mu biganiro murimwo murabona kigiye kubandanya leta itadiri tabire bino biganiro nyarije bavuga ko ari biganiro vya nyuma garusiye
twebwe ingene twaba turi ko turavuga iminsi yose tuvuga yuko ikintu bita amahoro ubutungane iterambere nta kintu na kimwe kindi gishobora gusubirira kuko murabizi neza ko igihugu cacu kwama kirimo ibi bintu nibaza ko bigoye rero imyifato ya leta ntitwiyumvira yuko ari nziza ku kuntu yo kuvuga ko bakazi kuganira ibyo murabizi neza yuko mu mwaka uheze byagenze uko n'ubu birasubiriye twiyumvira yuko ahubwo nyabuna ko baba bagahindura kuko ikibazo cy'amahoro ni ikibazo gihambaye cyane ibyo bavuze bishika kuri bitatu basaba umuhuza nta muntu n'umwe yibaza ko yoshobora kubifatira ko kuko turabisubiyemo ikibazo cy'amahoro kibazo kiraba imiliyoni 12 z'abarundi ntitwibaza yuko cyo fatigwa ku kantu gatoyi cyane nk'ibyo yaheje gushikiriza rero twebwe n'ukuri twatanguye kubyumva turi Arusha tuvayo twumva yuko batazoza ahubwo nyabuna boraba ingene bahindura kuko iyo ngingo sinibaza ko ari ingingo iza yoroshe ibintu cyane mu korohereza abarundi n'u Burundi kwama turi mu manama mpuzamakungu tuvugwa nk'igihugu kihonya agatagazi na muntu igihugu cy'ubukene igihugu usanga kiguma kivugwa nabi gusa sinibaza ko twese ari prosperi yitwa ko avugira leta ari jewe umushyiri nk'umunyagihugu sinibaza ko bitunezera cyane byo nezera gusa mu makungu bagomba batuvuga ko igihugu cy'ukeri imbere ko nka kujya Francine niyo saba guma vugwa n'ibindi kuguma tuvugwa mu bintu bibi siniyumvira yuko hari umuntu wo byonezera rero
ntagwamiye namwe ku ruhande rwanyu murifuza ko ari nkamwe ivyo biganiro bisubiye kuba umuhuza yavuze ati ahanje ndahejeje sa nkuko nananiwe byari ibiganiro vya nyuma bampaye ngo ntunganye biraheze ari nkahamwe kuko nta kiganiro kibaye ca nyuma turindira ibiza kuva rusha twumve ibiza kuvugirwamwo ari nkahamwe hoboneka uyo wundi mwanya muzo kwitabira ivyo biganiro mwifuza ko vyo baryari hama vyukuri murumva ko ari nigikenewe ko bibandanya canke nabwembe mbona ko birangiye ko mutashowe kuhaba.
Bon majivazo byinshi bimwe kukumbure bava bingora kwishura ariko ico no kwibwira coco nuko amaherezo y'inzira ari mu nzu uko bizogenda ko simpera n'imperuka izo biganiro bizotaha Burundi
bitaha i Burundi no kuvuga
bizotaha i Burundi izo biganiro kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu ico ni kimwe
mushatse munkundire gatonya munkundire gatogira ngo ntitujaniranwe hari ico tutumvise muvuze yuko amaherezo y'inzira ari mu nzu ivyo biganiro bizotaha i Burundi mushatse kuvuga yuko aho muhagaze ariko vyo kwimurirwa canke ndabahinduriye amajambo vyo utahukana mu Burundi canke ndabahinduriye amajambo
mvuze kwimpera n'imperuka bizotereza gutaha i Burundi
tuga kwijambo
icambere cyarico hama ibyo zuko muhuza nawe afata ko ari byanyuma gira tangira raporo reka turindire iyo raporo irazoshikiriza bamutumye tuzogira natwe tugira ico tuvuze kuri iyo raporo kuri iyo raporo nturamenye ico zo yashizemo ego
hama muri uko gutaha mu Burundi rizo ari biganiro bifise isura nyabaki
ibiganiro n'ibiganiro uko abarundi baguma bavugana bizo babifatiye kuza abarundi bashaka kuvuga ariko mfatiye ku rubanza rw'igihugu rwimirije no rubanza rw'amatora mu 2020 abazotatu zo vugana ingene upapuro rw'inzira rwumvikanye uko goja mu ngiro
imbere
bizobera i Burundi n'ibizobera mu mahanga
yego no kuvuga rero yuko nuko bavyaratunganirije hanze y'igihugu ari yindi mvo ishobora kuba yarabujije ko mwitaba hambavu ya zimwe mwari mwatubwiye zababujije ko mwitaba
oya imvo nakubwiye si za leta imvo nakubwiye nizi wanyu imvo za leta nizo zitatu nakubwiye kubiganiro biriko birabubu nibizimviro bitatu kunguruza itariki ica kabiri gutomora neza urutonde rw'ivyigwa ica gatatu gutomora batumiwe izo ni zomvo nyamukuru zatumye leta y'u Burundi dashobora kwitaba ibiganiro biko biba muri izi tariki 2024 zishira 2029
yego hama kubera ko izo mvo nyene mukavuga muti amaherezo y'inzira ni mu nzu ivyo biganiro bizoca bibandaniza mu gihugu c'u Burundi
reka turindire baheze izo barimwo bazoduha raporo y'izo bashitse ko
yego Gabriel Rufyiri ari nkamwe uko umuvugizi akaba n'umunyamabanga wa leta y'u Burundi abivuze ati ivyo biganiro turarindiriye raporo hama amaherezo y'inzira abe mu nzu mu Burundi muzocamuheza mubandanirize namwe mu gihugu c'u Burundi kuba uja kuvugana na leta
ubwa mbere ibyo bintu bitatashikiriza ntibishoboka banze yumve erega leta numuburanyi mu bandi baburanyi none mbega none biyumvira yuko mbe kubera iki hari umuhuza kubera iki hari akarere nibaza ko ubu uya twarabibwiye umuhuza twabibwira akarere nibo nibatafata ingingo zikwiye murabizi ivyo oya leta igize uno munsi nivyo opozisiyo yagize mu mwaka uheze twebwe rero ntitwemera na gato nk'abantu b'abanyagihugu umuntu agomba kwibaza kumengo niwe afise ukuri wenyine leta mu gihugu bavuga mu gifaransa serenite parti babyumve ntibashobora kuvuga ngo baganira na naka nuko umengo niwe bashinga bo baganira ibyo ntibishoboka nibumve kumengo ibyo bintu ariko baragira bitagigwa nk'iki kintu hejeje gushikiriza kijanye nuko ngo bagandaye nsigurira ingene umuntu ashobora kugandara ku muntu bagandutse ibyo vrema uwo bimubaza n'ukuri yoshobora kubitangira isiguro twese turazi yuko urubanza rwa ndadaye kuganduka wabaye umuryango wiwe niho wari umugambi wiwe niho waruye igihugu cyari cyaserukiye none bigenda gute ngo bavuge ko bagandaye ku muntu bagandutseko
Prosper ntagwamiye murumva ko Gabriel Rusigurire ego Prosper ntagwamiye sinzi ko
mukisashamo nacho mumbabarire mumbabarire gatoya ikigira kabiri kuvuga ngo babanza kubona abo baganira mbega umuntu usigura ko umuntu amaze gutora umuntu ahuza ubwa mbere nta muntu aganira n'uwashaka ntibiba ugomba kuganira uganira n'ujya mudahuza nyene kireza udashaka amahoro mugabo ushaka amahoro uganira justement n'ujya muntu uvuga yuko mutumvikana uwo mwumvikana ari umugenzi uyu ntimuganira ntibikunda none bashaka ngo abantu babanze bapfe kumwe abantu babanza gusuka amasase ku banyagihugu ngo abantu ariho baganira nibaza ko nabisubiyemo amahoro asumba ibintu byose nta muntu n'umwe si leta nibaza
usongora usongora Rusiri usongora urakoze cyane gose Prosper ntagwamiye murumvise aho Gabriel Rusiri ahagaze ku nsiguro za leta y'u Burundi
n'icyumviro ico ni kigaragaza yuko Burundi buri muri demokarasi kuko byumviro nk'ibyo urumva ko ndubigishikirizwa mu gihugu kuganduka ku muntu ntibisigura kwibagira umuntu ego si ico sino giharira kuko ni kibazo nkora mutima emoniwa muganda wa mugandutse ko ntumwibagira igihugu rero kirafisi itegeko ryo kwibuka izo ncungu za independence na demokrasi
itegeko riri mu bwirizwa nshingiro rishasha cyangwa irya kera
umuntu amaze kuba incungu ero national
yego
hari itegeko ritomora icyubahiro n'agateka umuntu amaze kwitwa incungu y'igihugu ahabwa
akibukwa mu kingo kingana gute
mugihe rusira toba bizi byo babibabaje ico ni cambere cha kabiri kubijanye n'abatumigwa leta y'u Burundi irafise uburenganzira bwo kumenya abo bagira baganire enogarukiraho ivyo rusira kabatabizi birababaje byumvireho umuntu amaze kwitwa incungu y'igihugu hari iteka igihugu gitegerezwa kumuha icya kabiri umuntu iyo yitavye imana bakamuganduka ko ntibisigura ko bamwibagiye icya gatatu icyo kijyanye nacyo nuko leta isaba yuko imenya abo bivugana n'uburenganzira bwayo leta ihagarariye miliyoni zirenga 12 z'abarundi ni leta yatowe n'abenegihugu irakeneye kumenya abo bagira baganira iby'igihugu n'uburenganzira bwayo umugabo w'urufyiri n'abanye n'uburenganzira bwiwe ashobora kuba atabyumva uko nawo bimuhora
ni nayo demokarasi yego
ni nayo demokarasi mbere
Rusiri ntitubwira
nagomba nagomba n'ukuri nda mu bisanzwe igihugu abizi avuze yuko bagira ikiringo haheze imyaka irenga 20 umu waharaniye iza rya demokarasi mu Burundi akanabizira agandaguwe baragandutse itegeko rihari nararikurikiranye ndarizi ni itegeko mbere mwashaka ryaciye rishiraho no gufasha umuryango w'ibo bamuha barawuha n'amafaranga atari make mw'iryo tegeko mw'iyo ngingo nagomba umuvugizi wa leta tubwira ingingo ivuga yuko bateza kugandarira ndadaye canke kwa gasore ukwezi kose atubwiriye article kuko leta nikora mu kirere ikora ku bintu byanditse mutubarize atubwire ingingo iyo tariki ndarizi ryose nta article nimwe ntasomye kiretse rindi bagize rishasha nta atubwire ahiyo ngingo yobiri nibaza ko atashobora kuronka no kuri jewe ntavye niyumvira ko bishoboka
ariko ntunamwishurira araza kukubwira ko ayishobora kwironka canke atayironka ica kabiri musongora kugira ngo duhave twakira n'abacyinzire ku mirongo
icya kabiri na kuvuga yuko bubanza kubaha urutonde ni bya bindi abantu baguma bavuga yuko boba bashaka gukoresha umuhuza ibyo nk'igihe umuhuza yobikora nibaza yuko nawe niba ataza akazajejwe kuko nyamba yarashizweho agashyirwaho n'akarere ni nk'uko cya gihe ku biganiro bya mbere by'amasezerano ya Arusha bavuga bati twe tugomba kuvugana na banaka ibyo nabyo rero ibiganiro ku isi hose birafite ingene bigenda birafite ingene bigigwa biba bibaye akataraboneka mu Burundi biramutse bibaye bize nibyo bari biganiro
byo bari ari bya Gabriel Rusiri ego Prosper ntagwamiye amakenga ya Gabriel Rusiri sinzi ko muza kuyamumara mutamumaze naho mwebwe murifuza ko mwari kuganira nabandi yo muramuka muhashitse
reka mbanze ngaruke kuri ico ca mbere yavuze ngo iteko rivuga yaravangatiranye ibintu kugira ngo utabitahura neza ntabitahure navuze yuko igihugu kirafise uburenganzira bw'uguhiteka rikwiye abantu bashizwe ku rugero rw'incungu mugereti ivuze iti uku kwezi dugufata ko ari ngo kw'ikigandaro sinubwo ko ari rufyiriyo bisubiza inyuma ico ni ca mbere akavyumva ntihageze gutahura ibintu by'igihugu ntihageza ntawo bimuhora umuntu amaze kwitwa incungu y'igihugu igihugu kiramuha iteka rimukwiye mugihe leta ivuze iti uku kwezi dufata ko ari nk'ukwezi kw'ikigandaro sinubwo ko ari rufyiriyo bisubiza inyuma ico ni kimwe abarundi baragira ico bakuyemo nagira ngo ntiyemera ko ari incungu ko yemera ko ari incungu reka rero igihugu kirabikibereye kwiteka bubanga icyo ni kimwe igisigaye naco n'ubu ni hahandi nari leta irafise uburenganzira bwo kumenya abo bagira baganire n'uburenganzira bwa leta naho nyene rufyiri nategereza kubyumva n'uburenganzira bwe nico nakubwiye nti iki ni cemezo cy'uko mu Burundi koko hari demokarasi
ego hamakaka bazuka
kuko ari demokrasi mugereti savye yuko imenya abo bagira bavugane urufyira akabona yuko bidakenewe niho bako ari demokrasi renze ukwemera
hamakaka bazuka kandi naho ni ari nkamwe mwari kuramuka muhashitse kugira ngo mushobore kuvugana mwari mwifuza ko mwaganira na ndega ntahugwami
oya reka banze batwishure
barufyiri mwumvise akabazo kanyu
si numvise ikibazo cyo
amasinzi ko rufyiri sinzi ko rufyiri acayishira umuhuza kuko ibintu twabituye umuhuza ari twabituye rufyiri
reka rero two uruhande rw'umuhuza
cyo turabwira ashobora kwishura mu kibanza cyo ariko sinzi ko bifite uburenganzira iki ni ikibazo twatuye umuhuza ni twagituye rufyiri
reka ntacu ibyo umuhuza ko tutanamufise cyane ntitugende umuvugizi tubyihoze hama mbuga mutubwire
rufyiri ntazarishurira umuhuza kuko navyo yamutumye
hama iyo mwaba mwaragiye bitabaye mu kwezi kwa 10 canke bisubiye kuba murifuza ko mwari kuganira nabandi canke muzoganira nabandi
sinshoboye kwishura kuri iyo eka sinshoboye kuganira kwishura kuri iyo urumva ntizabaye
Ku nuko ijuru ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turiko turagaruka ku vyerekeye ibiganiro vya gatanu muhuza amatati y'Abarundi Benjamin Mukapa yavuze ko ari vya nyuma leta y'u Burundi n'umugambi uri ku butegetsi n'ibitabiriye ivyo biganiro amashami adakiranira ivyicaro vya politike yarabonanye baravugana n'umuhuza turi kumwe na Gabriel Rufyiri yari yavyitabiriye kuri ino nshuro ariko arabonana rero n'abanyepolitike ahanini barimwo abavuye hanze y'igihugu batabwa rumwe na leta y'u Burundi turasaba abanywanyi ijuri Amerika ku murongo bashaka kugira ico babajije abatumire bacu turahera kuri Nduwabike ikaze naho herereye Nduwabike uratwumva
yego ndabumva
yego duga ku ijambo ari kibazo canke intererano
bo je nyirana no tanga ku ijo no vise ubwa mbere nka leta y'umuvyeyi w'igihugu cyose yaraba igakinya ku neza y'abanyagihugu irongoye kugira ngo haba abo bahopoza canke abo bangaha mu gihugu bashire hamwe ibineza y'igihugu ndatanga akarorero mu minsi iheze hari abaye matora mu gihugu ca Kenya hanyuma umupoza ngo yari uwari yatowe nawe ati imbere kugira arahire ariko mu nyuma baraja hamwe ku neza y'igihugu kugira ntibajonge igihugu ngo haduke ingorane baragiye hamwe barayaga ingene botunganya igihugu ku neza y'igihugu atari ku neza zabo nico nozi leta canke abo bawupoza nuko bovuna bakayaga kugira ngo izo ngorane zihebe kuko leta yangishya babawupoza ko bavugana ku bwanje ndibaza ko hoba impact mbi ku gihugu kuko leta nko bivuze ati bajya ntituyaga egirepre barakosheje baradukoshereje abarundi ya general me sorandiko sinyifita ke batogaruka ngo bayage na leta leta ivuze ati bajya ntidusubira kubabona ntidukene ko dusubira kubabona tudureke amahoro ntibashobora kuboneka mu Burundi
icyo gihe urakoze
babateshe gutwaranya neza igihugu kandi bamaze kubatesha badushateze umutekano muke
urakoze ugira umusimiza Nduwabike Yego. Prosper ntagwamye murumvise intererano y'umukunzi w'ijuru rya Amerika ukudindira ku biganiro hari ico biriko birica ku buzima canke gushaka kwica ku buzima bw'abanyagihugu.
Ega nibiriko biradindira. Ne ubone wo murindi biriko nimba ko biriko biratera imbere murindi biriko nuwo.
Urashimishije umurindi biriko?
Sije no bivuga ariko urumva murindi nuko twebwe leta yarasabye ibyo kwigwa turindiye mu cumuhoza bivuga ko umurindi ufata ukuri nuko nyine uri
Rusiri ku bwanyu namwe ibyo biganiro uwo murindi urashemeye canke byadindiye nk'uko umunyagihugu avuze ati uko biteba abantu bashobora no kusanga ubuzima bw'umunyagihugu ariko burahemera nabi gusumba ico ari cyitwa kwa rukuvugana
nibaza ko uyu murundi w'umutima je gushekiriza n'ibintu nibaza ko umurundi wari we wese yipfuza amahoro ya bose n'igihugu arivyo yovuga ibiganiro nkizo nakudindira bimaze yumvire n'ibyo kuva mu mwaka w'2015 twebwe ibiganiro jewe nabitanguriye muri Royal Palace birongowe na Saidi Jinit munyuma batiri birakurikira tugenda Entebbe mu 2015 mu 12 turagenda Arusha imyaka igira ibine kwibaza rero yuko kuguma turi mu bintu nk'ibigiya sinzi ko president ntagwamiye yo bazi ku Burundi ari igihugu cya nyuma gikenye ku isi sinzi ko ibyo babizi sinzi ko amaindikateri ekonomike yo bakunda kuyaraba ngo amenye aho igihugu kigeze kwibaza rero yuko mu gihugu gifite miliyoni 12 ziriko zirarenga umupfasoni abyara abana 6 ubushomeri bukaba ku rugero renga 65% amafaranga uno munsi mu Burundi kuko mubizi ubu dufise amasoko ari paralele donc abangabanganwa kuburyo yo isoko idasanzwe bita mabiro de change leta yaragerageje byaranse amafaranga ava muri ber baje
ku isoko reka tugume ku byiganiro gusa uno munsi
kuko ibintu bigoye cyane turiko tuvuga ibibazo biriko birakwegwa nuko ikibazo cy'ibiganiro kidahera kuko ibibazo by'ibiganiro biheze ibyo bibazo bindi nibyo bica bijwako mugabo urabona abantu cyakwigumira mu bintu by'ibibazo abantu bagaca abanyagihugu bagaca kuguma bagira ingorane kuko nibo bagira ikibazo
Prosper ntagwamiye naho mukanya mwambwiye ko ikibazo natanguje iyo mudashobora kucishura ariko reka ndagihindukize mbaze nti muriteguriyeho kuzokwicarana nabo batandukanye harimo nabagirizwa kuba barahatse guhirika ubutegetsi mu 2015
kugira ngo ibyo biganiro bigende nagira ngaruke kuri imvugo ya Rushiri ni imvugo imaze igihe ariko nashaka kumubwira ko atacifasha kuko ngo nta wanka konka nyina ngo gwaye ruhere iki gihugu cyoza ngo nico ca mbere gikenye ku isi nico camuvya nico camugeze ubu numugabo avuga iryo yigombe i Tanzania
inde
nibaza ko yo kwiga gusonera igihugu camuvyaye kandi bindayobuze nshimitse abatwumva rufisiri nige kuba igihugu camuvyaye nta wanka konka nyina ngo gwaye ruhere
Ido
cego ico ni cambere cha kabiri twebwe turacarinde ko umuhuza twishura niya twishura tuzomenya ico tubabwira
yego ariko uko azobishura umuntu arashora kuvuga ati leta yiteguri no munsi kuzohava iganira nabo nabo bafitanye
amarembo ruguru yaratwishura niya twishura tuzomenya ico tuvuga
yego ijuru rya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise kandi na Thomas ku murongo Thomas ikaze ku ijuru rya America
Ego murakoze cyane kandi dushyikirize ku bijyanye n'ibiganiro biri kubera Arusha ibiganiro byitwa ko ari byo guhuza Abarundi musanzwe ikibazo cy'Uburundi ntabwo kiba gitanguye mu mwaka cyangwa uko hano magenekerezo ubona abo bitondo banye politiki baserukira abanyagihugu cyangwa amasosiyete baba bari Arusha ikibazo cy'Uburundi ku bwanjye ndagifata nk'ikibazo mpuzamakungu kuko ikibazo gitangura mu Burundi amakungu yarabona kandi hamwe navuga ko n'amakunga amwamwe atabyitwayemo neza kuko ibibazo byagiye biraba Uburundi bwafashwe nk'izinga icyo twabonye mu mwaka w'2015 ni uko bamwe batari baba mu Burundi hari amakosa yabaye mu Burundi nk'ibyo no gutsembagaza ubutegetsi ariko ntabwo twigeze tubona ko Burundi yafashwe ingingo nk'izifatwa mu bindi bihugu ngo dufatiye ku icyo rero turabona ko umuzi w'ibibazo byose biri mu Burundi ari kuva mu mwaka w'2015 ibyabaye habamo impande zibiri undi ko ndavuga ku ruhande rw'amakunga aho aba ruhande neza rushigikiye abakwanya leta n'uhande neza rushigikiye leta ariko turazi ko byabaye uruhande rwitwa ku rugwanya leta ndafise nk'ahantu hatomba no kumenga barabyitwayemo uko ari gukwiriye bafashe igihugu cyabo uko kumenga ntabwo ari igihugu cyababyaye ahubwo biboneka kumenga aho harimo izindi nyungu ari nabyo ubona n'ubika ikindi biganiro ariko ngarutse kuri leta naho irakwiye kurengera ibyabaye byose ego mu gihugu hari ibintu hariho byinshi kubera akajagari kagiye karatezwa na bamwe bamwe mu bitwa ko baharaniye ibyiciro byose badaharanira ibyiciro bya politiki n'abanyapolitiki bamwe bamwe ndabona ko kwita agatima mpembero ikibagira ibyabaye kuko duharuye kasi ukuntu n'ibirebire dore imyaka ya kera kose hagera ibintu byinshi bitandukanye nk'uko bagiye bararengera iza 93 na 72 bashobora no guhuma amaso bakivuga mu maso bikaba bya nyuma byanashoboka mbere yose byerekana ubwizwa shingiro cyangwa imyandi mategeko agenga igihugu bakavuga ati guhera ubu turashyizeho amateka ameze uku n'uku n'uku bagahuma bakifuka mu maso bagahamagara abantu bakica bakaganira ibya nyuma bagatora umuti kuko uburundi buri mbazo bitandukanye
urakoze ubwira umunsi mwiza Tom
bwanje mbona icyo mushikiriza murakoze
cyane yego Prosper Ntagwamiye murumvise ibyumviro bya Tom Prosper Ntagwamiye ni murumvise ibyumviro by'umukunzi w'ijuru rya Amerika Toma ati umuntu yihumiriza amaso bakayaga hanyuma bikaja mu ibwirizwa nshinga canke mategeko atandukanye
nuko muri ko muvanga ibintu
ibyahe
kuri iki kibazo cya mbere twe twavuze ko leta iteza kumenya urutonde rw'abo bavugana
ariko nawe avuga ati abo bavugana n'abari mu matati mushinga ntahe ntagwami abari mu matati nabo tura nta muntu atabazi bose barabazi harimo abigwa n'amatati n'abategwa n'amatati
leta iramaze kuvuga ihagaze ku bijanye n'abagombye gusenyura inzego zitore n'abene gihugu abo bazoje imbere y'ubutungane
Ego. Ego, kushukia meka Washington disi mkirundi no mkinyar Gwanda, Gabriel Rufsiri, kige kukulikira kuri mwebwe muonari chae.
Jenny Bazako, ini fato awahuza wazo gira, ingene wazi fata ni bizo tuma inzira, ifata, inu wifata inzira. Kuko, sini wazo yuko, bobireka gucyo babiretse gucyo naho nibaza yuko bazabananiwe abarundi bazoheza babone ko abo bashinze ibintu byabananiye hanyuma nabo baheze bamenye icyo bazaba gukora cyabo kuko igihugu sinibaza yuko nibyo uno munsi hari bibazo mugabo hamwe twobiriha gutyo we byava bibazi nabi gusumba sinibaza rero yuko bizoguma gutyo ibyo ari byo byose kandi na leta nibaza yuko iza gukubitiza agatima mpembero ikagenda ibi nibyo bari kwaravuga ku maradiyo mugabo nibaza ko bitazoguma gutyo aya ibyo nabwira ahubwo nce mboneraho mbere mvuge ikiyaraje kuvuga ngo gukunda igihugu sinibaza ko hari umuntu akunda igihugu gusumba uwundi ibyo byo kwibaza sinibaza yuko abariko barakifungura bariko barakinunuza aribo bacu babagikunda cyane gusumba abo ku ntwaro zaheze bavuga gutyo kubera bariko barakikama ubu rero abahari uno munsi bibaza ko ari bagikunda cyane aho nibaza ko bariko barihenda rwose twese dukunda igihugu ku rugero rumwe gusa nuko bamwe bariko baragikama abandi nabo bariko barakamwa niko nubivuga niko nubifata n'inka n'umukamyi ni nabo bantu babiri
Yego. Turose kandi na Alan kundi murongo wa telefone ikaze Alan. Ikaze aho uherereye hamuduge kwijamba ari kibazo canke intererano ufise?
Ndeni ngai bujumbura mu Burundi.
Yego, kibazo canke intererano.
Intererano mbona kuri zo mpande. Ara ni kibazo cy'iwacu ngai Burundi. Baduze kizere yuko izo mpande zibiri azo dotore nyishi bato biri nga mu Burundi ariko nk'ubunye kuba hitabye uruhande rumwe aho nyitwe gushikuza atakizwire iyo tubazo turimo atanyishi turiko tuzobikuramo dore
urakoze ubwira umunsi mwiza nawe ngahe Bujumbura Ego Prosper ntagwamiye haba abari mu mashamwe adakiranira ivyicaro vya politique canke abo banyepolitiki nyene bari mu gihugu ca Arusha mino saha bari kuvugana n'umuhuza aba baratanze urupapuro rwabo ico babona co kogwa nabo nyene abari yo barahava kumbure barutanga ingingo baza gusaba kubwa leta itari hari ngo baziganire ko ni coroshe yuko muzokwicara mukiyumvira ati zino ngingo naho bazisabye turashobora kuzishira mu nza naho mungiro naho tutari turiyo ngo tubiganire ko
nakubwiye ndabigarutse ko ibintu bari ko baravugana tutariyo bibyega babivuganye
kubganyo rero ibi biganire bizova mu byose ntacu leta y'u Burundi bizoba ibikirabako
ibi biriko biraho hagati y'itariki 2024 leta y'u Burundi siri zega bari ko barabivugana
hama hazocakurikira iki none kubganye ku ruhande rwa leta
turindire twe turi mu gihugu amaremba ruguruye abarundi bipfuza gutaha ni batahe amaremba ruguruye ariko nko nayo kubwiye amaherezo y'inzira ni mu nzu ivyo biganiro bizoteza gutaha Burundi mera
ni
meruka
ni biganiro vya nyuma kubganyu bitunganirije hanze igihugu rero nakabaza ndagasubira
oya zo bibaza umuhuza kuko ni bari karabitegura
twase kandi na Ala kundi murongo wa telefone Ala uratwumva Eric murantunga Eric uratwumva
ego
aho herereye hama ikibazo canke intererano
njende ndimo ntarayangoze yenega mvuge ko uravye ukuntu ko beragenda ibiganiro n'igihe bimaze bisanzwe abandi turarushe ibiganiro kuva babigire bidahera sinzi sinibaza yuko ingorane ari imwe nubwo kose nubwo kuntu etari yo ibanza kugira kutabisigisha ibiganiro umuza kabikorera ko amahagera yuko ibiganiro biba agashabishi ni bari bonye hagati yabo bagirishi washike ko abandi twarushe ntabwo zo pasi tuje zo kubantu cyato bari kwari hako ndenye yuko izo ngendo twaragira ariko na bije ya leta igihugu ko kuyono kuyonona atarakinye bashikako kona atumye bavuga ko muhuza yavuye avuga ko ananiwe no guhuza barundi sinzi ko azo kundi muhuza adoza akora ibisumbije nk'ibyo mukapare gukora kuko ingurane n'indi menye ne umba bamwe basiba bakaboyikota ibiganiro umba ni ikibazo kirekire cyane
murakoze ugire umunsi mwiza Eric ko Prosper ntagwamiye ku barundi bumva umenga nabo bararushe kuko mutarashobora kwicarana namwe mufitaniye ibibazo byanyu
tena bikubwiye no ngaruka handi u Burundi ni musigwa musangwa amaherezo y'inzira ni mu nzu
yego ariko urumva muri iyo amaherezo n'inzira ni mu nzu ni mu nzu nta nyishu itomoye ku munyagihugu avuga ati turarushe turashaka ko ivyo biganiro bihaba
none ntizataye urundi umva ko inzira izobirikira inyishu izobirikira tomoka kandi ikomeye ni umwanya
rusiri nka wewe aho uriteguye gutaha mu Burundi kugira ngo ushobore kuganira na leta
kiba nta kibazo na kimwe mfise mugabo murabizi neza yuko hari abantu benshi bafise ibibazo by'umutekano ibyo rero kandi nashobora kubyirengagiza ngo ubishire ku ruhande igihugu gifise abanyepolitike barenga amajana hanze bahunze igihugu gifise abantu barenga hagati y'akazi na muntu barenga amajana bahunze igihugu gifise abamenyeshamakuru barenga amajana bahunze igihugu gifise impunzi zirenga 400,000 ziri hanze ibyo bintu mwe numva ari ibintu bisanzwe jewe n'ubu ndabisubiyemo leta idafashe iya mbere nibaza yuko ataneze zo bikwirondera abarundi kwibaza ngo ibyo ingiri ngo bariko barafata ibyo bariko barajamwe sinkize kurondera amahoro na gatoya by'ukuri n'ukuri nibaza yuko ibintu barimwo babone yuko inzira bafashe atari nziza bahindure kuko badahinduye ibyo byose byo bazokwi nk'ubu numubaze kibazo umuvugizi wa leta mbega none byo banezera nk'ubu hagize abafata ibigwanisho bakabanza kumara abantu kugira ngo bemere ko baganira
ariko ngira
ko byabyiza
ngira iyo nzira nawe no ntabariko bariyumvira kuko mwese mu bose bashakira amahoro igihugu
ibyo rero urumva iyo hariho abantu bafise ibyo kwihangana batabigira baca bemera gufata inzira yo kwiyahura bakabijamwe ibyo rero sinzi ko ari byo leta na prosper na ugwami umuvugizi wayo ari byo barondera ntitwibaza ko se bari byiza na gatoya twifuza yuko ahubwo abantu bakwiye kuganira n'ibihugu birimo demokrasi ihambaye nka etazini n'ibindi baragira ibiganiro kugira ngo batore ineza ariko kwiyumvira yuko kuganira na mutabazi kuganira na nabo baba bari kumwe begeranye ari byo biganiro bibaza ko bishoboka cyane baza kwivya bari nko kwitigadiga
ego prosper ntagwamiye murumva aho Gabriel ufite n'uwo agihakaza ati hariho abadashobora kuza mu gihugu cy'u Burundi kumva z'umutekano wabo nongere ko mbaza akabazo mpambavu yako bamwe nabo barondegwa n'ubutungane kuko ngira ngo byo bagora kwigemura mu gihugu kiriko kirabarondera bakumiriwe muri ivyo biganiro.
Je numva iyi mvugo yaba rufisiri n'abandi kintu bita kankanzi.
Kankanzi.
Ni kintu bita mu kirunda kankanzi. Namubwiye yuko amaherezo y'inzira ari mu nzu kwibiganira impera n'imperuka bizotaye Burundi.
Hamabo batiteguriye gutaha mu nzu na.
Bazureke meze. Niko ronsaba rufisiri ntatege iminsi igihugu. Ego abafizo ngorane z'ukuntu bataha ni babivuge nibyo byo kwigwingene bataha mugo butungane bubandanya bukora ego sinumva nta juru rizo bari korotse ko ari abantu bakoshereje igihugu barengutse imbere y'ubutungane izo niyo Amerika avuga barabikora iyo Amerika ariko aratubwira nanu twumvise muri Amerika umuntu yahungabanije inzego atazirangutse imbere y'ubutungane mugarukirwe urumva ko mu Burundi bishoboka iyo mvugo rero nagomba barundi n'amakongo batwumva batwumve nimvuga
barufiye
irafite ikigamije
ariko
rufiri wenyine arataha siko akubwiye
ica mbere mwokora ari nkamwe
rufiri wenyine arataha mu Burundi nari Tanzania ndazi ni ivyo biganiro vya herazoca ataha ari abarundi rero benshi bataha bameze nko kwa rufiri
mumbarize yuko imiriyo 2500 vy'abarundi bari hanze kwabo oya arabo gutabwa arabo guhebwa
sizo navuze iyo ni yamvugo yo gushikuza ariko ntiyubaka nasaba rufira vuge nk'ukunda igihugu ubwambere ataho kuba ko igihugu kigowe ari cyo kigowe cy'ambere ku isi
none si biharuro gayemwe rufirugira nije ndabirema si bimharuro ndema ni biharuro twese tuzi tubona Banki Mondiali itanga muri budget ya leta imiliyari d'amajanabiri zirenga ibiharuro ni bitanga kandi si nibaza yuko ari umuntu ashobora
kubona ibyo ni biharuro rufira atanga ariko nagira ndababwire ko mu Burundi izuba riseruka rikarenga
Hamaga ntaho gwamiye prosper hari nka hamwe numvise ko mudakunda akabazo kari mu hamwe canke iyo mugabure kankoreshe kuko nibitaraba nibintu bitaraba abo muvuga ba muhikaze nabo nyaranatsi baraza tuyage bari kuntonde z'abarondegwa n'ubutungane ica mbere mubabonye ko coba ico kwicarana mu kayaga canke ico bico kubashira imbere y'ubutungane
nakubwiye yuko gusubiza hamwe kunywanisha abarundi kurondera amahoro bitabuza ko ubutungane bukora ubutungane iyo bwakoze bukamenya ati nakayagirizwa ikiyatsira ukundi ntibibuza ko igihugu kiraba ukuntu abo bantu kibafata ariko mwumve ko intahe mu Burundi itamanitswe
yego kandi mwavuze ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu nabo bakavuga ati twebwe ntiharagera ku iyo nzu nabo bakavuga ati twe ntiharagaruka ku iyo nzu tuyigarukamwo mu gihe tutarakura mu nzira icadutumye tuyihunga duhunga iyo nzu uko kutumva kumwe ibintu hagati ya mwebwe nabo bavuga ati ntiharagera kuzohera gute guhizwe nande kubwanyu
numwanya amarezo y'inzira ni mu nzu ariko inzira itagira ibirometero bimwe hari usanga ikirometero ari kimwanda ari birometero 10 ariko inzira iguma ari inzira reka rero bifata umwanya wazo ariko nubu ndabigarutse ko ijambo ryancorotse n'ukugira babyumva amaherezo y'inzira ni mu nzu
cyose kandi ndayishimiye kundi murongo wa telefone ndayishimiye ikaze ku ijwi rya Amerika ndashimiye
yego ndakubwira
aho uherereye hama ikibazo canke intereranye
ngewe nterere mu gisagara cha Bujumbura yere yo novuga nti mvugo ya ntagwamiye nti ntangazana gato kuko yaramaze igihe kinini ari umuvugizi wa seni twarabonye imvugo nkiyo imvugo yo gukweta ibibazo twege nk'abarundi nituyipfuza na gato igikuru nuko boraba akazoza k'igihugu kuko amahoro niwayagereranya n'umushahara hembwa cyangwa umushahara w'abashikiranganje bahembwa bari muri leta akabona ko ariyo mahoro akwiye ndi nibaza ko ari kwihenda igikuru no kuraba igihugu kiriko kivahe kiriko kijyahe mu gihe hari abantu ura n'umuntu azira ko yavuze ikintu agahigwa buhongo ngo yicwe nibaza ko ari kwidigadiga cyangwa gusamahara
ndashimiye
uko ngo manda kubwire kuva 93 nari nkiye ubwenge narashobora no gutora narabonye ibintu ngene byagiye birakurikirana mu gihugu baba bagiye mu kiroberi basize amaleta hari baragenda baratikije inganda isi yose igihugu cyose baratikije inganda abantu barapfa ku buryo burenze urugero mugaba harageze igihe abatware bavuga bati ibi bintu birakwiye guhagarara amahoro ni ikintu ntasubirizwa baravuga bati reka twicarane n'aba naho tufite ibyo tubagiriza rero kuvuga ngo hari abagombye gutembagaza ubutegetsi ugaca uvuga ngo ntidukeneye kuganira nabo kandi ubona yuko baguhunze ejo bashobora abo bitwaza ngo hari ibihugu bibafashe mu mugongo bigizene kubera ishavu bashobora kugira n'ibihugu bibafasha kubera barambiwe no kuba bariko barabahindura ugahura
barabafashe
baje ku buryo bw'intambara ugahura abanyagihugu nibo bari kubasubira hahandi ka kahise twariko turibaza ko twasezereye ugahura tugasubiyemo
urakoze
ngira kugira nzite ibyo bintu by'uko bicura ngo hobe intambara hobe iki nibemere baganire hama nimba ari uwo bagira ikigongwa mugira ikigongwe kuko iyo mamara kubwire baba abahunze yaba bari mu butegetsi nta n'umwe yoja imbere y'Imana avuga ati ndera nta kosa nakoze kuva muri 2015 bose bafise amakosa bose baricanye ku buryo budasanzwe bamwe bazira ibyimviro byabo abandi bazira yandi makosa bariko barakora njye novuga nti leta nimba ikunda abarundi ikunda na kazoza k'igihugu njye nibaza ko yokwemera bakaganira nabo bose ibyo bintu bavuga bapfa bavuga bati aba barakoze ibi barakoze na biriya bakaronda nyine babyigira hamwe umuti wabyo nimba ari igigongwe nimba ari ukugabanirizwa ibihano mugabo bashyira imbere amahoro
urakoze ndayishimiye urakoze
niyo bafata abari muri leta mu Burundi bari mu buzi bwa leta bavuga ngo nibo baganira nibo bari muri opposition nabo iminsi yose bavuga rumwe sinibaza ko hari aho twa turiko turava cyangwa turiko turajya no kudukwegera ingorane gusa murakoze
urakoze cyane rwose ndayishimiye Prosper ntagwamiye ibyumviro bya ndayishimiye murabyumvise sinzi ko umusico mu bivuga ko cyo kimena rufitira imbere ko dushatwa kira uyu ndi munyanyi dufite ku murongo
njye bavuga nta gishasha numvisemo
yego rufiri hari cyo ufise uvuga ku byumviro bya ndeshi
oya icyo mvuga kirya nibaza ko cyumvikana izeryo byose mu gifaransa avuga ki no dipa amo konsa nibaza yuko yabyumvise kandi byavuze rimwe mu kuri amahoro ntasu asumba ibintu byose umuntu ashobora kwimbira ashobora kuronka nk'inyungu nabivuze kubera u Burundi bariko barabukama uno munsi bobo baca bibaza ko amahoro agarukira
urakoze cyane
rusize
ego Emmanuel aho uherere na wewe hamikaze ku ijwi rya Amerika usangira ikiyago n'umuvugizi wa leta y'u Burundi hamwe na Gabriel Usiro muri Orlcom
wagenere neza neza mu gihe cy'ajongo
duga ku ijambo
ibyo nda uko bose bari kwaravuga ariko mugabo gusa icyiza nuko mu Burundi tworonka amahoro bakareka kubintu byo gutegana amajambo ko radi gutana majambo ndizubaka icambere yumva imyagogo atabwiye ngasise udashaka gushikiriza ikintu na kimwe donc ukabona n'amarabya mwamwe aho umuntu ashaka gushikiriza ikintu ha radio nini dufite mu shaba tukirinda ko kubya ko donc ni ibintu bimeze yasanga nyine umunyagihugu tuka mu gitondo umupolisi yakogarije mugabo gasanga nyine hirya no hino ingorane iki niza vema pia arundi icyo twadukeneye dukeneye amahoro yeho neza nubwo na cyane ubona ko urundi rwobajwe n'ubukene nisanze nkubwo dusire karavuga ati ibi bintu ni ngorane agatangira iharuro ni kuvuga iharuro cyari twese n'ibihugu twemera tubona tuzi Nishu bitu marero na hukwami ya na watu cha ahagarabula ngo Kisabuza ngo ntakimita hongaza na hawiki Mwazai uko chula chiza chane uosi Ukwicha wakatane
Mwakozi gira musimiza Emmanuel
Uko kura abdi ngo mwono zei ngawiji ya gani Kwa vile ya rusha Unakoli tayo ngoni chiji zi jinda kuzitawa Ariko bwani zei uko kita hivi gani Ndunga nishu sotuma urundi buja mwoma mahoro Arakoze ibyaha nawo ndonkwe.
Urakoze.
Bakicarana bakabyina kuko abuyaje kwakoze ibyaha kuko bose nibaza yuko batera.
Urakoze.
Ibyo gunawo twatoyi aho twakuri ariyo byishye twatuzi.
Urakoze ubwira umusimiza. Ubwira umusimiza Emmanuel muma jambo yiwe bwite umuhuza matati y'abarundi Benjamin Mukapa yabwiye abanyepolitiki bari arushati naragerageje kugira ngo leta y'u Burundi ndungikire n'umuntu umwe ashobore kwa muri bino biganiro byaranani imbere yuko dusozera nashaka kugaruka kuri Prosper Ntagwamiye yavuze Benjamin Mukapa kwa sankukije ikivi bari bamuhaye ngo akore muramuhamana utangahe ku 10 muri ico gikogwa yaramaze imisa agerageza kubahuza nawo mufitaniye ibibazo
ni asozere kikogwa urazosurumbaza ico kibazo nzokubwira amanota leta yomo
ubona ariko umunyeshure mwiza mukurindira yuko ahabwa ahabwa imanota yiwe ya 10 ya mbere amubwira ati warakoze canke ntiwakoze
kugora cyangwa ikoromba ntaragenyeza niya gisozera niho umuntu numwigisha akosora ikopi y'umunyeshuri yajeje gukora
Gabriel Rusiri mwebwe murabona umuhuza matati y'abarundi yaravyitwaye mu neza yari yagerageje uko abahuza muramuhamana utangahe ku 10
nibaza ko uwivye amanota atamuntu byaramunaniye ni ibintu biboneka byaramunaniye mugabo twe yarabitubwiye atubwiye yuko abakuru b'ihugu bo mu karere batamufashije yabitubwiye mu nama ntibamufashije leta nayo igaca ibigiramo uruhara cyane mu kwanka yuko ivugana n'abandi mugabo baze bemere inkurikizi zabyo kuko leta niyibazwa ibyo aribyo byose uko iri kose niyibazwa kwa ibiriko biraba bazo byasime kuko sinibaza yuko ibi bintu hari umuntu yashobora kubyihanganira na gatoya by'ukuri kuko ineza y'igihugu isumba ibintu byose n'ubu ndabisubiyemo ahubwo niba kubiza gatima mpembero bahindure
murakoze cyane gose go Prosper Ntagwamiye akajambo kanyu kanyuma ico leta y'u Burundi ibyo abanyagihugu bayo icishije ku muvugizi wayo ni kahe muri kano kanyu
Leta isabye abarundi ko borema babandanye bafatanya mu nda babandanye ibikorwa by'iterambere hanyuma ibisigaye nabyo babumbatira amahoro leta nayo nyine ikora irondera amahoro n'iterambere ry'abenegihugu
yego namwe Gabriel Rufiri Olicom aho muri ngaho mu biriga kajambo kanyu kanyuma muvuze na kahe kajanye n'ibibino biganiro
nibaza ko nkeka sinzi aho vuze ntubereye ibyo byose
muradutunga bandanya muvuge ijambo ryanyu rya nyuma yego ducungura umwanya
ariko cyo nagomba shikirize nuko nsubiyemo leta imenye yuko ari izobazwa ibiriko biraba kuko hamwe itohindura ngo ije mu biganiro akagira abagirisha vu bakaja mu byo ku ntambara bamenye ko ari bo bazobibazwa kuko iyo wansi biganiro hariho abantu badakunda ko bihangana
murakoze cyane gose Gabriel Rufiri muramutse ishamwe Olicom tubashimire kuri kano kanya mwahayije rya Amerika kugira ngo dushobore gusangira ikiyago cha muri sanga cuno munsi cha gihagaze ku biganiro vya gatanu bishobora kuba ni vya nyuma biriko birarusha mwakoze kutwitabira
murakoze
gose dushimiye cyane gose namwebwe Prosper Ntagwamiye muri umuvugizi mukongera mukaba umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi mwakoze kuri buno butumire twabahaye ejo niyo ijo rya Amerika ryabasaba kugaruka mu biganiro nk'ibi na murazosubira mutubangurukire nk'uko mwabikoze Nuko rero nshuti bakunze bijuje rya Amerika namwebwe tubashimire kubona mwari ko muratwumvirizaho mwari muherereye mandanye kuryoherwa n'urutonde rw'ijuje rya Amerika mu ndimi zitandukanye na Lidiane Nahazwe na indemesheje muri isanga ino munsi mushobora gusubira kumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com makuru yacu ari imbere muraza kumenya ivyarusha aho bigeze mubandanye mwumviriza Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Justin yamufashije muhinga bw'ivyuma twe mpidufatikanije tubifurize kuranirwa mubanye no muvyanyu twasigiye kano karirimbo k'umugwi ndangakaranga w'intatana
nijyo risabinka ikaza numugeni tubaki igihugu biyobora makungu vugana vugana ikiyago nikini
uzagumana ni soko nyamasine dabamu yage muzirukirizo imene shambo ili chariti chena hori kakiza vugana 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 ikiyago nikindi vugana 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 ikiyago nikindi
ibigo yuburundi tinanzinda gahanwa umuti wavyo na unda tariki yago hamwe mwicara mukaganira utibi navyo numva ibi navyo ndavyumva umwe karekura nuhunda karekura ijambo rigaheza uori kabumunoni vugana vugana ikiyago nikindi
kutavugana ni soko nyamazine daba muyage muzi ukirizo imene
Du shimiri diane nazwi aje kudushikiriza kiga.